mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Radio Amerika isamiranira i Washington DC mu kirindiro mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka. Niwa mwanya w'ikiganiro muri sanga ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Mu gihe isi igenda yerekana ihindagurika ry'ibihe bidasanzwe rijanye n'imyuzurire myinshi, imvura nyinshi muri Afrika hamwe n'ahandi ku isi hose, hoba hari ko hakogwa iki kugira abanyagihugu bakingigwe indwara zimwe zimwe zizanana n'ibyo bihe. Zimwe muri izo ndwara rero zikaba ari fièvre jaune, malaria n'izindi. Nibyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sanga cyuno munsi. Kaze mwese mubaze ibibazo n'ibyiyumviro nk'uko bisanzwe. Facebook yacu ni radio yacu VOA. Ikaze neza.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga y'uno munsi wa gatatu yerekeye ahanini amagara y'abantu. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu gihe isi rigenda yerekana ihindagurika ry'ibihe ridasanzwe rijyanye n'imvura nyinshi hamwe n'imyuzurire muri Afrika n'ahandi ku isi, hoba hari ko hakogwa iki kugira abanyagihugu bakingigwe indwara zimwe zimwe zizanana n'ibyo bihe? Ni mu gihe ihuriro mpuzamakungu rijejwe gukurikiranira hafi incandago ku isi rivuga ko mu myaka 2025 impfu zivuye ku ndwara nka fièvre jaune zizoba zongerekanye ku bice 25% %. Rero tugiye kwihweza icyo bari kiko kirakogwa mu bijyanye no gucandaga abantu indwara zimwe zimwe nk'izo fièvre jaune na malaria zikaba zibonekeza iyo hari ibihe ihindagurika ry'ibihe nk'iryo. Twagize amahirwe kuba twatumiye tukanaronka Dr Jean-Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu ujejwe gucandaga mu Burundi. Reka tubibutse yuko mushobora gushikiriza ibibazo byanyu n'ivyumviro nk'uko bisanzwe kuri Facebook yacu. Adresse ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. Reka twakire umutumire wacu Dr Jean-Claude Bizimana, twongeye kuguha ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Oriane, nanjye ndabaramukije ndaramukije kandi n'abari ko baratwumviriza bakurikirana kino kiganiro.
Murakoze cyane. Tubahe pole kuko turumva ko ibihe by'imyuzurire bitoroshe na gato mu gihugu cy'u Burundi. Ubu bimeze gute aho uherereye?
Murakoze cyane. Nkuko mwagiye murabikurikirana ku binyamakuru, ku buhinga ngurukanabumenyi no kumbonesha kure, hagiye haratera imyuzurira mu nkengera z'ikiyaga Tanganyika mbere no mu kiyaya cya Rusizi muri rusange. Aho abatari bake batari izabo bahunga iyo myuzurira. Ibyo rero biragira ingaruka y'abantu bahunze. Bimwe mu bijyanye n'amagara y'abantu ntibasubira kubyitwararika, nka cyane cyane byo kwicandagisha no gucandagisha ibibondo.
Ego turumva ko indwara nk'iya fièvre jaune ni indwara yandura ku isi n'abantu bashika ku 200,000 ku mwaka. abantu bashika ku 300,000 bakahasiga ubuzima. Turazi kandi yuko ari n'ingwara ica mu mibu, imibu ishobora kujya abantu ikabagwaza iyo ngwara. Hamana hakujya mu gihugu ca Republika ya Demokrasia ya Kongo ikaba ikazeyo cyane. Iyo baramakenga mufise muri iki gihe kubijanye n'incanco no gucandagisha abantu mu gihe iryo hindagurika ririko riribonekeza cyane cyane kuba turi duhanye imbibe na Kongo.
Murakoze cyane. Mu bisanzwe iyi ndwara ya fievre jaune murantunga ntituraronka ingene twoyita neza mu Kirundi. Ni nkuko n'izindi ndwara nka sida, kolera, tugikoresha ayo majambo yamazana n'igifaransa ariko ntacyo byishe. Iyi ndwara ya fievre jaune rero nkuko mubivuze iterwa n'umubu. Imibu rero hagira mu bwoko bwinshi, iri mu buryo bwinshi, kandi iyo ndwara iragwiriye cyane aho hakurya mu gihugu kibanyi cya Congo, ariko ni Congo y'amaja hirya, novuga hirya ya za Kinshasa, no ku mbibe za Congo na Angola, niho ikaze cyane gusumba ahandi.
Ego none kubijanye no gucandaga abantu iyo fievre jaune mu Burundi muri kino gihe bimeze gute, birabandanya nkuko byari bisanzwe naho ihabaye hasa naho habaye ihungabana ryo gucandagisha abantu kuri imyuzurire?
Mu bisanzwe iyi ndwara ya fievre jaune hano iwacu twama tugira amatohoza buri gihe, icyo bita mu gifaransa surveillance sentinelle, aho dusuzuma ubwoko bw'imibu, imibu isanzwe iri muri kacu mu gihugu cy'u Burundi ku mbibe duhana n'ibindi bihugu. Dusuzuma ko imibu ishobora kwanduza iyo ndwara iyo bimaze kwibonekeza. Rero aho iwacu turi mu bihugu iyo ndwara tutayifata minenerwe, mugabo itaradutera nk'uko byifashe hamwe n'ababwira muri Congo, mbere no muri Kenya, murana ko ari igihugu dufitaniye imigenderanire. Bituma rero nk'igihugu icya mbere twihutira gusuzuma no gukingira bene igihugu mu kubakingira rero ubwa mbere. Murumva yuko aho iwacu atari cyo kimwe no muri ibyo bindi bihugu igwiriye. Aho iwacu rero mu gukinga icya mbere duhera gusuzuma abantu binjira mu gihugu, tugasuzuma yuko atabimenyetso baba afise iyo ndwara, hama kandi tukanasuzuma ko bacandazwe bicandagishije. Turongera kandi tugakingira n'abarundi ubwabo bagiye muri ibyo bihugu iyo ndwara igwiriyemo. Nta no bakarorero ko ata muntu yurira indege canke ngo acabuke urubibe ruhana na Tanzania aterekanye ikarata, agakarata k'umuhondo kerekana ko umuntu yacandazwe. Hama ikindi ni uko tuza turahimiriza abenegihugu sensibilisation tubicishije mu bikorwa bya misi yose kugira twiganira abantu ibimenyetso by'indwara zimwe zimwe n'ubwo aho iwacu zitavugwa mugabo zishobora kudutera. Niyo rero turayicishamo iyo fievre jaune, tukigisha ibimenyetso biyiranga, wanashima mbere bigomba gusa n'ibimenyetso bya malaria. Mumbure turaza kukigaruka ko ariko turabandanya ikiganiro.
Ego abwo bashaka twanagira ko kuri ibyo bimenyetso nyine muvuze kugira ngo abantu bace bagira ko babyumva babimenye, hama turaza kuja no kuzindi ndwara zitandukanye nazo nyine zikenera ibicanco kandi ziriko ziracandagwa.
Ibimenyetso rero by'indwara nk'uko nabivuze ifise ibimenyetso byegereye cyane ibimenyetso bya malaria mu ntango. Umuntu agifatwa n'iyo ndwara agira ibimenyetso byegereye cyane ibyo umuntu arwaye malaria, no kuvuga arashobora kumva ashaka kugira ubushuhe bwayabaye, akameneka umutwe, akabura akayabaga, agakonyagurika kujya wumva mu mubiri umenga bagukubise ubuhiri, yari hari ibyo bita agahiri. intege nke ariko hari n'igice kinini cy'abantu batigera bagira ikimenyetso na kimwe. Ivyo rero biba mu kiringo cy'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri niyo umuntu agira ibyo bimenyetso kenshi mbere iyo ndwara ikikiza bikiringaho irashobora kwikiza ugaheruka wari wamenetse umutwe wagize ubushuhe bisanzwe kujya kwa gripe kamara ikikiza. Mugabo rero iyi ndwara aho iterera ikibazo niyo igiye kurundi rwego imwe bavuga mu gifaransa complication kurundi rwego rero bwa bushuhe bwari ubayabaye buca ubushuhe bukaze cyane urenga ibice 40% cyane buri munsi yaho gatoyi umuntu agasha tangura kumva babara mu nda mu nyuma amaso agahishira amaso agahishira cyane niho havuye n'iryo zina ryayo fievre jaune urumva umuntu yashushe aciye ahishira amaso umuravye no mu biganza ukabona ko hasigaye hasa n'umuhondo ni ukuvuga umuntu agahishira no twebwe dufise urukoba rwirabura udashobora gucisha kubibona ariko nka nyamwema canke abantu baba nk'abazungu ibafashe arasa n'umuhondo kabisa kabibona mugabo rero ikindi kimenyetso kiza ciyongera ko novuga simusiga umuntu aca atangura kumirirana amaraso akava amaraso mu mazuru akava amaraso mu mazuru hari n'abava amaraso ibinyigishi bikava amaraso mbere no muri estoma mu mushishito naho nyene hakavayo amaraso. Rero iyo umuntu ariko arabirirana muri estoma mu mushishito ntihajye hagira igihe akadahwa amaraso yirabura mu kirimi cyo hakurya bavyise vomito negro muri makerevije n'ibimenyetso simusiga iyo umuntu arinze abigira indwara iba yageze kure iba yageze kuri iyo kuri urwo rundi rwego rwa complication kandi rero abageze kuri urwo rwego abantu hafi indwi kuri 10% barahasiga ubuzima barahasiga ubuzima kuko murumva yuko mu mubiri haba hariho byinshi bitariko biragenda nkuko byategezwa kugenda cyangwa biragenda neza ni byo bimenyetso nyamukuru by'iyo ndwara. Ariko rero nagomba ku barundi bariko baratwumviriza ahiwacu mu gihugu i Burundi nta muntu turatora arwaye iyo ndwara ariko nkuko mwabivuze mu ntango hariho ihindagurika ry'ibihe kandi abantu ubu baratembera cyane umuntu arava mu Burundi mu masaha abiri akaba ageze muri Kenya ari muri Kenya n'isaha imwe umuntu agiye n'indege umuntu arava aha mu Burundi mu mwanya mutoyi akaba ageze hamwe n'ababwira hirya muri Congo cyangwa akaba ageze ni Tanzania kuko naho iyo ndwara iriyo kandi muraza ko abarundi bajayo nicyo gituma rero atawosya bwose naha iwacu iyo ndwara tuguma tuyikurikirana kugira ntihave itwubira.
Murakoze cyane Dr. Jean-Claude Bizimana. Reka tubanze tuvuge kandi no ku yindi ndwara nayo nyene yongerekana cyane iyo habaye ihindagurika ry'ibihe. Malaria mwavuze ko ishaka gusa nayo nyene tuvuge ko gato mbere ko tuje ku mirongo ya telefone twumve ibibazo by'abanyonyi bishwe bya Amerika. Malaria nayo yoyo yifashe gute muri kino gihe mu gihugu? Turumva ko mu ntango z'uyu mwaka yoyo nayo nyene isigaye yararonse urucanco naho kumbure urutoba ruraboneka mu gihugu cy'u Burundi ntitubizi neza muratubwira ariko nayo nyene ni indwara ikara cyane iyo hari imvura nyinshi imyuzurire n'ibindi byinshi byifashe gute mu gihugu.
Murakoze nkuko mubivuze by'ukuri iyo habaye imyuzurire nk'iyi indwara nka malaria iriyongera kuko murabizi yuko indwara ya malaria nayo nyine iterwa n'umubu imibu rero yibera ahantu hari amazi hateze ibiziba ica igwirana ikarondoka gucyo rero ikarya abantu ikabanduza iyo ndwara ya malaria murumva yuko hatimwuzurira ibiharuro bitegerezwa kuduka kuko ijyanye rero n'urucanco rwa malaria urucanco rwa malaria tuzorutanguza mu kwezi kw'indwi muri uyu mwaka turimo ariko nagomba mbwira abatwumviriza nuko urucanco rwa malaria mu ntango ntituzorutanga mu gihugu cyose hariho uburere bw'ubuvuzi dufatiye ku kuntu iyo ndwara igwiriye gusumba ahandi ariho tuzohera hanyuma dukurikirane turabe ingene biriko biragenda gutyo duheze dukwire uburere bw'ubuvuzi bwose igihugu cyose ikiyongera ngaho ni uko urucanco rugenewe cyane cyane abana bari munsi y'imyaka itanu kuko nibo malaria ibangamira gusumba abandi iyo bayirwaye iratuma bakama amaraso igatuma baca mu bitaro bagata ubwenge koma rero abahinga bakoze ubushakashatsi basanze twohera kubana akaba aribo dutangura gucandaga kugira tugabanye igitigiri cy'abana bagira ibyo bimenyetso ya malaria ikaze complication za malaria hama kandi murabiza abahinga hariho ibyigwa bakoze barerekanye yuko ukingiye ukongera ukitwararika ubuzima bw'abana bakiri bato uri kuraterera cyane ku murindi munini mu iterambere ry'igihugu
murakoze cyane rwose muganga Bizimana abanyonyi b'ijwi ry'Amerika murabyumvise yuko urucanco rw'indwara ya malaria benshi batari bazi cyane batari bwumve ruzogwabonetse mu gihugu cy'u Burundi rutangura gutangwa mu kwezi kwa gatanu kw'indwi murantunga kwezi kw'indwi muganga aratubwiye yuko bazohera ku bana bakiri bato bari munsi y'imyaka itanu murakoze cyane muganga reka tuje ku mirongo ya telefone rero twakire abanyonyi b'ijwi ry'Amerika bafise ibibazo n'ivyumviro duhere kuri gakwavu uraho neza
uraho neza ijwi ry'Amerika
amahoro ego ikibazo cyanyu cy'ivyumviro
ntabwo ni gakwavu gishagara nagira ngo adusobanurire mu buryo bwimbitse izi ndwara za fiye iyo harimo fiye mvuye na n'iyi mwavuze ngo jano ese zifata zikurikije iyihe myaka ese abantu bakuru zirabafata ikindi aduhe diferanse itandukaniro ry'izi ndwara ni ibihe bimenyetso umuntu agira kugira ngo abone yuko kuko izi ndwara ndi kubona ari nshyashya ntabwo zimenyerewe ino hano mu Rwanda aduha ibimenyetso bigaragara ku muntu uzirwaye izi ndwara mwavuze harimo fievre
jaune ndumva atari indwara nshyashya cyane ariko muganga reka agusobanurire iyo ari yo n'ingene ifata n'ibimenyetso byayo yari yagerageje gusigura kugira ngo yumve hashobora kuba hari izina ryayo muyita mu Rwanda kumbura abatwumva badufashe fievre jaune uko muyita mu Rwanda hama muganga reka dufashe kuyitahura neza na neza nk'uko wabivuze yongera tubwire difference intandukanyo zayo hagati yayo na malaria kugira ngo uyimenye neza ushoboye kuyibona shanke kuyirwara ego muganga
urakoze bwana gakwavu ikora dukurikirana urakoze ku bibazo bitomoye warafishe nare kuri iki cyangere ibimenyetso mbere nk'ubu birigaruka ko ibimenyetso by'indwara mu ntango bigomba gusa n'ibimenyetso by'indwara ya malaria ni ukuvuga umuntu agira ubushuhe akameneka umutwe akumva intege nke mbere hari n'abafatwa badagwa abandi bakabura akayabagwa ibimenyetso no kuri malaria biyibonekeza kugera aho rero ufatiye kuri ibyo bimenyetso ntushobora gutandukanya malaria niyo ndwara ya fievre jaune iyo nyonko ya fievre jaune kiretse ugize igipimo igipimo rero bacha bakora igipimo bita PCR no buhinga bwo gupima bwa laboratoire bagashobora bona ibyariyo ariko kubera turi mu bihugu iyo ndwara itaratwinjirana nkuko biri mu bindi bihugu byo muri Afrika y'uburengero abaganga ntibashoka kenshi bihutira guca basaba icyo gipimo kuko hajya umuganga mu kuvura arakurikirana indene y'ifite rusange ibijyanye n'indwara yicagiriye ndacyari ku bimenyetso rero ibyo n'ibimenyetso by'ibanze aho ucubonera ubudasa rero niyo umuntu ageze ku bimenyetso by'indwara imaze kwiserura iyo ndwara ya fievre jaune imaze kwiserura umuntu ibimenyetso agira ni uko ubushyuhe bwinshi cyane amaso agasa n'umuhondo rero umuraje no mu biganza agasa n'umuhondo agasa na jaune sinzi mu kinyarwanda ingene ibara ry'umuhondo hari n'abaca batatuka kuva amaraso mu mazuru bakava amaraso mu binyigishi mbere bikanashika bakadahwa amaraso yirabura rero ibyo bimenyetso novuga bisa n'ibyiganziye umuntu abibonye aca avuga ati iyi ibyo ari byo byose ni indwara ni nyonko ya fievre jaune muti none ifata abantu bose abakuze irabafata iyi ndwara nta n'umwe isiga inyuma guhera ku bakiri bato no ku bageze mu zabukuru gusa ku rucanco urucanco kubera abahinga babyize basanze umwana akivuka avukana abasoda bamukingira gushika ku mezi icyenda urucanco rwo rw'indwara baruhereza abantu bose guhera ku ofise amezi icyenda kuduga mu bihugu igwiriye cyane haba hariho umugambi w'igihugu kigezweho gucandaga uraheza mu ncanco utanga ugashyiramo urucanco rwa fievre jaune.
Murakoze cyane muganga. Ego reka twakire na umusaza ku murongo wa telefone. Umusaza uratwumva?
Amahoro
cyane, uraho urakomeye.
Ndakomeye ni hano mu karere k'u Majyaruguru mu Rwanda. Ndabona mbere nashimye umutumirwa kuko kutubwira byinshi byiza kuko ikibazo kindi gakoze by'imihere n'indwara z'ibyorezo ni ikibazo cyugarije ibibi kandi aho ndakeka bitewe n'ihindukanye ndakeka ko kizagumaho ariko se nabaza nk'umutumirwa urabona ko iyo ndwara atoze mu Rwanda ntabwo irahagera kuko n'ubundi twavuze yuko ngo muri Kongo ariko minisiteri y'ubuzima yafashe ingamba zikomeye cyane uburyo twakwirinda iyo ndwara ese urabona yuko umuntu uretse wenda gukubwira ko yakora urugendo cyangwa se twayishyira kuza urabona hano ukuntu umuntu yayirinda kugira ngo atazasitara kuko indwara iteza ibibazo cyangwa se igaba yatera n'urupfu igatera ikibazo mu miryango atubwira uburyo umuntu yayirinda kugira ngo noneho igihe urangwa mu gihe yayirwaye uburyo yakwinda kugira ngo atanduza abandi uburyo yakora imyifato nyine ku buryo umuntu yayikumira itaraza.
Murakoze cyane musaza, ikibazo cyiza. Muganga, kuyirinda abantu barakeneye kwitegura indwara zitandukanye zishobora kwiyongera mu minsi iri imbere muri iri hindagurika ry'ibihe tuko turavuga nyine kuyirinda mu ntiyogira gute
indwara ya fievre jaune? Ubuhinga bwa mbere bwo kuyirinda ni ukwicandagisha kuko urucanco rukinga kugera ku bice 99% urumva ku bantu 100 nta bose baba bikingiye kandi n'iyo bafashe ntibanabimenya ntishobora kubasesekaza. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ni nk'uko iterwa imibu ibisanzwe igendana uwo mugera nayo abantu tujya tubahamagarira kwikingira kuribwa n'imibu kuko ntubuze umubu ukubiye ko utoba ugendana iyo ndwara. Ni ukuvuga rero no kuryama mu musegetera umusegetera abanywanyi bariko baradukurikirana mu Kinyarwanda baraza kudufasha ingene bawita umusegetera. Ikindi ubu ariko haragwirirana utuvuta abantu bisiga kwirukana imibu, ubwo n'ubundi buryo abantu bakoresha mu kwikingira ko imibu ibarya gutyo ntibashobore kwandura. Ubundi buhinga rero bwo kuyihinda ni ubuhinga bwiga leta bwiga guverinema. Guverinema ni ubushikiranganji bujejwe ubuzima bujejwe amagara y'abantu, burafise ubundi buhinga nabwo buca bukoresha. Ni nk'ubu navuze bwo gusuzuma imibu ibitembera mu gihugu kugira arabe ko ata mibu yo mu murwi w'imibu ishobora gutera iyo ndwara itembera, canke ko ata mibu by'ukuri iyo bigendana uwo mugera. Ivyo vyigwa rero haba iwacu i Burundi canke ari mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda canke ibindi bihugu byose, ivyo vyitwa barabikora. Ni ivyo bidutuma tubona neza yuko atugejeje mu kwitegurira no mu kwirinda nk'igihugu ko iyo ndwara itwinjirana canke itotwubira.
Ego muganga, twavuze yuko iyi ndwara ishaka gusa cane na malaria, kandi ko kumbure ibipimo kenshi abantu batayipima kuko ntiribonekeza cane mu bihugu vy'u Rwanda n'u Burundi, ariko muri Congo iriyo. Mbega umuntu yomenya ate canke yose abagiye kwa muganga yuko bamupima yuko ayifise canke atayifise? Ni ryari umuntu avuga ati iyi malaria yanje ntisanzwe, ndikeka ko yoba ari fever jaune?
Murakoze. Nkuko nabivuze mu ntango, igipimo cy'indwara si igipimo kiri ahantu hose. Ibyuma bakoresha mu gupima nk'aho iwacu i Burundi bisanzwe biriho mu burere bw'ubuvuzi gusa, biri mu burere bw'ubuvuzi bwose district, bikongera bikaba no mu ma laboratoire akomakomeye y'igihugu nka laboratoire ya Institut National de Santé Publique INSP, laboratoire z'ibitaro bikuru rwa Karede. Nibaza ko ari cyo kimwe no mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Mugabo urumva ivyo ni ibyuma bipima, haca hakenerwa reactif sinigene nabivuga, ivyo bita amakartushe. Ni udukoresho rero bashyira muri ivyo vyuma kugira bace bapima iyo fievre jaune. Rero kubera za umwana ababwira bwo gusuzuma imibu n'ibindi, imibu n'ubundi buhinga bwo gusuzuma binjira, nibwo ubwa mbere dukorerako. Hanyuma nko muri ubu muri ibi bihe uku nyene byifashe aho iwacu i Burundi, ntituragera ku rwego gukora nko muri ivyo bihugu iyo ndwara iba bayibayemwo nk'ikiza, usanga ibangabanganwa na malaria. Rero nta muntu yogendejo kwivuza kwa muganga bacha avuga ngo iyi malaria yanje ngo numva yananiranye ngo nagomba mu ndabire ko atari fievre jaune, ko bari kugira ubwoba gusa. Ahandi ho abaganga baba baravize bakuravye ibyo bimenyetso nababwiye barabizi, bakuravye bakayicura bashaka gusaba ico gipimo. Nagomba rero mere nk'ubuhumuriza abatwumviriza neje nibumva bagwaye ibimenyetso neze nk'ibya malaria bazoje kwa muganga kandi bizere abaganga bituye.
Murakoze cyane. Hanyuma none izindi ndwara muri ko murakurikiranira hafi bitewe kumbure n'ibihe tugezemwo, zoba ari izihe nazo nyine zishobora gutera amakenga mu gihe hariho imyuzurire, indwara nyinshi ziraduka akenshi, zoba ari nk'izihe muri iki gihe?
Reka mere kuzijanye n'izo dukurikirana cyane mu mugambi w'igihugu ujejwe gucandaga. Nk'uko nabivuze mu ntango, iyo abantu batewe n'umwuzurire barahunga, abantu bahunze bagenda mu buzima budasa n'ubwo bahoramo, kenshi ugasanga bugegeranirijwe hamwe, mbere ugasanga no kuronka utwo bafungura ntibyoroshe. Icyo gihe rero abantu usanga batacyitwararitse ibyo gucandagisha abana, usanga abantu begeranirijwe hamwe indwara zikomoka ku kuticandagira zatanguye kubatera. Izo ni indwara z'agasama, indwara z'ibihara, indwara indwara z'ubukangwe. Kuko iyo abantu baticandagije indwara y'ubukangwe nayo nyine irashobora kububira
uzakolera
icyo izakorera na zaziza ko mu nyuma icyo bishaduhimiriza abantu ni uko nubwo waba ubwo buzima butoroshe baguma bitwararika gukurikirana umugambi wo gucandagisha abantu kuko bituma banakingira bakirinda yuko izo ndwara zibafatira muri ubwo buzima barimo muri ubwo bukene barimo. Aho nari ku muce wa mbere w'indwara dushobora kwirinda bicishije kwicandagisha. Muratwara n'indwara za kera ubu zitakivugwa, ibigoga, za kokerishe, za tetanose ziraboneka buke buke mugabo si cyane. Mugo mu gihe abantu batobandanya bicandagisha izo ndwara zose zica zigaruka, kandi n'indwara z'ukuri twari twarasezeretse ko turarandurana n'imizi. Umuco wa kabiri rero w'izindi ndwara zica ziba zijya ndwara ziturutse ku isuku rike. Inzira za kolera z'amacinya izo nazo nyine ziriyongera iyo abantu bari ahantu hari umwuzurire canke bakoranirijwe hamwe canke bari mu buzima butaborohereza, murabona kuja mu buhungiro n'ubuzima butoroshe. Hama uwundi muce n'uyu w'indwara ya malariya, kubera yuko amazi yateze imibu icigwira ugasanga gutyo iriko irakwiragiza indwara ya malariya, ico kimwe n'iyi ndwara ya fievre jaune mu bihugu isanzwe iri nka karanda cyane cyane nk'uko mwavuze hirya muri Congo. Si Congo twegereye, ni Congo yegereye Angola na hariya hafi ya za Kinshasa.
Niko urakoze cyane. Reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire na Valentin Minani. Amahoro cyane Valentin.
Yego mwiri ndafana kigenda mu kanyamu tumire. Ndamo cyane ndo bose ko bacungiriza. Ndoni na nabo ni ndamo na cyo umuntu amakuru gishingiye ko ajanye n'imyuzurira kandi gashe bituma ingwara zitandukanye biguma zigirana mu banyagihugu, kandi nibyo nanga mpereye ndabyibonera. Rero nagira imwe mu bindi ntawe se mu tugira sina mukurikiye mutumire ndamufatiye ahanyene. Iyo fiedre jone sihaho yariyo hama ndege kisibukana ngana gute nayo yo turayimenyereye n'umubanyi wacu nashaka kuguri yariyo n'ubukani fite yoba yica bimeze gute. Hama nyine by'ukuri nk'uko yumvise ariko arabivuga ibiza biterwa n'imyuzurira n'imirica yiyongera nayo mpereye ni buryo warara mu ijoro usanga imyirado makiri yinshi yari myinshi cyane, kandi rumvi ikumije kubera ko iba yahunze amazi yo mu mwonga ubaho muri reyo akanyaru karugiye rekareka amazi yose yaraduze cyane n'imiri igashimba mu mwonga ikaduza mu mihana wumva ikigirirana, kandi isi ry'abantu nyine wumva imiteza ingorane n'ibindi n'ibindi. Hama rero kayorara ukuntu isahiriza nk'abantu nyine gutyo kuvuriza amaraya n'izindi ngora zituma zitera ikoroheza bene igihugu kubera kuyisanga nyine byagoranye cyane.
Murakoze Valentin, guma ku murongo umuganga asigure mu ncamake kuko yari yagerageje kubisigura, ariko kandi muganga arazanye ikibazo kumbere tutashimitse ko cyane. Mbega iyi ndwara ya fievre jaune irica yica ku rugero rungana gute muri make?
Ndashimiye munywanyi ariko adukurikirana ku murongo. Ibimenyetso reka mvunagure ibimenyetso by'indwara n'ibimenyetso bigomba gusa cyane n'ibimenyetso by'indwara ya malariya, no kuvuga kumeneka umutwe, gushuha, kugira intege nke, gukonyagurika. Ariko iyo imaze kugwirirana mu mubiri, phase ya complication, umuntu aca agira ibimenyetso bikaze agatangura yishira amaraso amasaga yishira cyane agasa n'umuhondo umuraje no mu biganza akabona harahishiye mbere hari n'abaca batangura kuva amaraso mu mazuru umwuna abandi bakava amaraso mu binyigishi hari n'abadahwa amaraso yirabura n'ibyo bimenyetso ahanini byibonekeza imaze kugwirana mu mubiri igeze kuri fase ya complication. Ikibazo rero tutayaze cyane mbega iyo ndwara irica iyi ndwara irica cyane kuko ugeze kuri urwo rugero iba yaguriranye mu mubiri urugero rwa complication. Abantu bageze kuri urwo rugero ku bantu ijana abantu hagati ya 20 na 60 barahasiga ubuzima murumva yuko biteye ubwoba. Umuntu abivuze mu biharuro bishyiriye hafi no kuvuga ku bantu 10 barwaye iyo ndwara bakagera kuri urwo rugero iba yagwiriye mu mubiri wabo rwa complication murumva hagati y'abantu 6 ku 10 n'abantu 2 ku 10 irabahitana murumva ko irateye ubwoba. Nca ngirwa ko ndamwibutsa uyu munywanyi ariko aradukurikirana ku buryo bwa mbere ari kuyikingira no kuyikingira rero ni urucanco tugira amahirwe aho iwacu ntiribonekeza nk'uko biri mu bindi bihugu ariko ntikibuza ko umuntu akeneye kwicandagisha yo kwiteza urwo rucanco cyane cyane abantu bakunda gutembera bavaha mu Burundi bavaha mu Rwanda bakaja gutembera mu bindi bihugu iyo ndwara irimo haba muri Congo iharanira demokarasi ya Congo iharanira demokarasi Repubulika iharanira demokarasi ya Congo canke mu bihugu byo muri Afrika y'uburengero mbere naha muri Kenya n'igice cegereye igice cya Tanzania cegereye Kenya iyo ndwara iriyo.
Ni ingwara ikomeye cyane urumva ibitigiri byerekana abitaba Imana ni byinshi cyane murakoze cyane. Reka tuje muri Sudani y'Epfo numva turafise uwitwa Mars uraho neza amahoro cyane
naho neza cyane adore turakomeje nzi nkamwe
turaho turashima natwe
ego nasenga de Mwari Sudani ya maji fatule
Hinda gulikajibi hiyo jifashe gute mumeze gute
Ino mumajama make tulashima mburi la wariko sitane zubari lahari kabisi
Akabazo chani chiu
Mburi wachu mburi gendi gendi kwa meza kona nili nilo namura hizavu mburi genda iwa nari
ego murabikurikiranira hafi uno munsi uko turihweza indwara zimwe zikwiye gukurikiranirwa hafi cyane muri iki gihe cy'ihindagurika ry'ibihe incancu zikwiye gukurikizwa tukaba dufise muganga Jean-Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe gucandaga ubufise ikibazo cyangwa icyumviro muri make
ego n'ukuri jewe ikintu novuga kandi wabonera kandi atane cyane nongera ko mugani igikenewe leta yacu leta nzire leta nkozi ni barabe bongere mu buryo kabisha bongere mu buryo bukwiye mu kigata cy'amagara y'abantu na cyane cyane urabye ko nk'ubu leta isanzwe ishyiraga iri kwihangana nacu bijyanye n'indwara y'agasama na n'ikirere kijyanye n'ibiza by'imvura nyinshi ikenewe ko leta ibishyira mu buryo bukwiye kubera amazi yamaze gutera yanda igenda iduga n'imiti haramabombo menshi yarashigagurisha amazi yarekegeze yarabura kuko abantu baca bakoresha amazi yo kubiterekera ko ishyiramo ibintu bikwiye mu bijyanye na malariya yarageze kuba nyinshi kubera yuko abantu bateze amazi menshi imibu iriyongera imibu ikwiye abantu niko malariya igenda yiyongera mu mwanya uko na leta yoshyiramo uburyo bukwiye kabisa kuri iki kintu ndetse n'amazi menshi yabivugaho.
Murakoze cyane Marc. Muganga mwumvise ko yongiye kugarura ingwara namwe migeze gukora ko ingwara y'agasama kumbure nanyo twabivuga ko gato ingene yifashe mu gihugu mundu wiheze twarumvise inama y'abashikiranganje yabikome yabivuze ko ivuga ko hari abantu bashika kuri 77 n'abantihenze bitavye imana kubera iyo ngwara kuva mu ntango y'umwaka kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwa gatatu mbega amwogira ico mubivuze ko kuri iyo ngwara
ego nkuko mwazumvise inama shikiranganje yaratangarije abarundi n'amakungu uko iyo ndwara y'agasama yifashe cyane cyane mu burere bw'ubuvuzi bwo mu buraruko kuri iki rero leta y'u Burundi nabo dusanzwe dukora nabo dufashanya turiko turitegura kugira vuba dutangure gucandaga abantu
none byo byaragenze gute kugira ngo igere kuri urwo rugero
indwara y'agasama iyo kibonekeje ni ugucandaga turiko turate
murantunga muganga hariho ukuntu telefone yagira acika nitwumvikanye neza allo muganga Jean Claude muratwumva allo allo
you have 107
eleka kumbure telefone ikiragorana gato umuganga twongere tumugarure mu kanya tumira mate turagaruka murakoze cyane
radio ya America yabani Yabaye, isubizo cyacu.
Radishwe cy' America turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga uno munsi twa turi hweza ingwara zitegwa n'ihindagurika ry'ibihe harimo fièvre jaune malaria n'izindi tukaba twako turavuga ku ngwara ya agasama abujole ingwara ya gasama twumvise mu ndwi iheze inama y'abashikiranganje shikirije yuko abantu 77 bamaze kwitaba imana kuva umwaka utanguye muganga Jean Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu cyo Burundi jeshwe gucandaga rikaragerageza kudusigurira uko byifashe muri kino gihe muganga duga ku ijambo telefone za zatugowe
ego murakoze byaciye bitikana ariko ndamenyesha uko ibyo by'ingwara y'agasama byifashe uko mwabyumvise rero leta yarashikirije ibicishije ku muvugizi wa leta bivuga ko hariho ikiza cy'indwara y'agasama cyane cyane mu burere bw'ubuvuzi bwo mu buraruko bw'igihugu rero ubu ikiriko kirakorwa no kwitegura kugira dutangure isekeza ryo gucandaga ibibondo kugira tubikingire iyo ndwara nico ahanini nyamukuru noshikiriza mugabo kandi nshambandanya asaba abavyeyi bariko baratwumviriza no basaba ko buri gihe bokwama bitwararika gucandagisha ibibondo byabo no kuvuga hariho ikiranga minsi cyo gucandagisha umwana akivuka umwana amaze ukwezi n'igice amaze amezi abiri n'igice atatu n'igice amaze amezi atandatu baramwongereza ibyunyunyu bya vitamine A ku mezi 9 no ku mezi 18 no kuvuga ku mwaka n'igice aho hose rero iyo abavyeyi batitabiriye gucandagisha abana uko ico kiranga minsi itunganijwe umwe ashobora kutabikora uwundi hirya ntabikore n'uwundi ntabikore uca usanga rero mu mpera hariho abana bamwe batagiye baracandagwa niho izo ndwara zimenera izo ndwara z'agasama n'izo z'ubukangwe zigahava zikadutera nk'ikiza kubera yuko abana bose batacandaza rero no bahamagarira batwumviriza ko bakwiye gucandagisha abana bisunze icyo kiranga minsi ntihagire umwana basiga inyuma abana bagacandagwa bose.
Muganga tukiri ngaho mbere ko tuca ku muntu wanyakurikira ibyo babyaratewe ntitwaba tubizi nuko abo babyeyi koko batabacandagishije canke n'abana bacandagishijwe bayigwaye byifashe gute kuko nkuko twabivuze ni bitigire biri hejuru cane.
Ikiza cy'indwara ya gasama canke cy'izindi ndwara dusanzwe dukinga dusanzwe dukinga dukoresheje ubuhinga bwo gucandaga zibonekeza iyo ibitigiri byabicandagisha bitagumye biri hejuru cyane. Nk'akarorero indwara y'agasama kugira umuntu abone neza avuga ati jewe anakingiye abana neza nuko abana bose bucandagwa ntihagire abana baguma mu kibano badacandazwe. Niburi ibice 90% by'abana bose bakaba baronse incanco zose zisabwa ku myaka no ku kiringo gitegekanijwe. Ariko hari ababyeyi bamwe bamwe nkumbure kubera inyigisho baronka hana hariya rimwe na rimwe mu madini amwe amwe ugasanga barababuza gucandagisha abantu. Ivyo twarabibonye hari n'ikigwa cyakozwe bibonekeza ko hariho amadini amwe amwe nk'amadini y'abasohoke usanga bavuga yuko gucandagisha umwana ari kumugema urumenyetso. Haramwumva ibintu bavuga ngo ikimenyetso 666 ariko si ibyo n'ibihuha kuko murabye neza murabona ko hari indwara nyinshi ubu zitakibonekeza kubera yuko twagiye tugacandaga.
Murakoze cyane tubandanye twakira abandi banywanyi. Turafise Simoni, uraho neza uratwumva?
Mukabari cyane ndabumva neza.
Amahoro. Simoni, duga ku ijambo. Simoni, turakumva.
Yego, murakoze. Ndagira ngo tubikeye imanze mbere ku kintu yatangiriyeho abanza mbire sevejoni yaba irandura amaze kumva nimba yandura. Hanyuma ndagira ngo nanone ngira ikintu mvuga kuko Dogiteri hari ukuntu idasa n'uri kubitwara kiganza cyane nyine nka Dogiteri birumvikana ariko ndagira ngo nanone ibi bigarutse mbese kuba wenda ibibara uko bigaragara yaba sevejoni yaba malariya yaba sida uko bukeye n'uko bwije niko zirushaho kwiyongera. Muri make ni uruhe ruhare rwa politiki bifitemo ko ntabwo igihugu uko gikingira abantu uko imiti iboneka byanze bikunze hagomba kuba harimo n'ubushake bwa politiki z'ibihugu. Aza kumbwira igihugu kirasabwa iki nk'igihugu kugira ngo kizamure uburyo bwo gushingira abantu cyangwa se mu buryo wenda cyakoreshagamo inkingo kuko ibi byose wavuga wenda sinzi ariko mbona hafi ya byose bigendera kuri politiki z'ibihugu. Ucunga urebure mpaho yiyongera cyane cyane urebye rero nko muri Congo yafashe urugero intambara zihabura ku munsi. Muri make ntekereza ko izi ndwara z'ibyorezo izi ndwara zitandura n'izandura zose uburyo bwazo bwo kwiyongera twitaye no kuvuga ngo wenda ni ihindagurika ry'ibihe kuko ihindagurika ry'ibihe ntabwo rizigera rireka kubaho ntabwo rizareka kubaho kuko ukwisekura ukurikije kuva kera niko indwara zagiye zizanwa n'ihindagurika ry'ibihe ryiyongera kandi nanone n'abantu niko biyongera bakeneye gukomeza guhindura byabo kuko abantu nibo mu buryo buri cyantifike nibo bagenda bakora cyane mu buryo buhindura isi igahindura imiterere yayo igahindura kamere yayo kuko ubu nimba wumva iyo myuzure yose nimba wumva ibyiza bigenda biba biyaga hamwe na hamwe ni ukubera ya mpuzo y'akaremano yita abantu bahindura kandi mu kwihindura ni uburyo bwo gushaka imibereho kandi butazahinduka n'ubundi kuko abantu bazaguma bashaka ibigero. Ndagira ngo ambwire umutahe wa leta z'ibihugu bafite naho ngaho kugira ngo bakumire uburyo biri kwiyongera kuko urumva nta kuntu byagera ku ntego ibihugu bitabishyize muri politiki zabyo ngo bizamure uburyo bwo gukingira bizamure uburyo bwo kurinda abaturage n'ingamba mu kwigisha abaturage ibyo rero ntabwo byakorwa politiki z'ibihugu bitabigizemo uruhare muri rusange ngo bazamure uburyo bwo kwigisha abantu babahugure babamenyeshe abantu bajye baraho babizi kandi nanone ku bijyanye n'umutekano ntabwo abantu bava muri Congo bahunze bagiye Tanzania ngo ujye kubaka kandi ukahita k'umuhondo yavugaga kugaragaza ko umuntu bamuhaye urucanco ntabwo babura gutambuka rero ndatekereza izi ngizi zigira zandura abantu bashobora kuzikwirakwiza muri ubwo buryo urebye kubera intambara zigenda ziyongera uko bwije n'uko bukeye ntabwo numva ko hari ikindi cyakorwa uretse kuzamura uburyo bw'inkingo muri rusange.
Ego Simone, tugumane gato ku murongo ngerageze kumva kumbure urashimye kuvuga yuko cyane cyane politiki z'ibihugu zikwiye gushyira uburyo bwinshi mu gukinga izi ndwara dusanzwe tuzobona ni uhagaze.
Yego niho mpagaze ngewe.
Ego ni nayo mpamvu kumbure twagerageje kumva ibyo igihugu cy'u Burundi kiko kirakora muri iki gihe ku bijyanye no gucandagisha abantu. Reka kumbure Dr. Bizimana akwishyura ikibazo cyawe.
Ntabwo kiyo ni ijambo gato nuko kuko igihugu kidafite umutekano kuvuga ngo wenda abantu baraza gukingirwa biba bigoye kandi indwara zandura zirushaho gukwirakwira muri icyo gihe cy'umutekano mu kireba nk'ubwo wenda tuvuge ejo bundi warabonye muri Rakitanganyika ibyari birimo ziraba ntabwo ntaburiye n'umwuzure kugira ngo habaye ari icyo gikiri n'intambara kugira ngo abaturage barindwe indwara zaterwa n'umwanda uturuka ku kuba hari umwuzure hari intambara urumva habaye hari intambara byaba ari ikibazo rero bijyana na politiki z'igihugu kugira ngo nibura inzere uburambe bw'inkingo birimo byaba zikwirakwizwa n'uburyo bwo kuzikwirakwiza nabyo ni politiki kuzikwirakwiza ni politiki izikwirakwiza ni politiki y'igihugu runaka politiki y'isi muri rusange igashingira kukubaka isi y'ejo hazaza itekanye intambara zigabanutse ntibivuga ko uburyo bwo kubona inkingo kuko usanga nk'umwanya munini tekereza umwanya munini wakabaye wita ku buzima bw'abantu ariko ubu ngubu umwanya munini utunze kamera mu ntambara ntabwo rero ntekereza politiki z'ibihugu zidahindutse izi ndwara ndakeka zarushaho no kuzamuka kuko bwije n'uko bukeye.
Ariko Simone, buri kibazo gikemukwa uko kije ntituriko turavuga ku kibazo cy'intambara kuko nta ntambara iri mu gihugu cy'u Burundi ariko turiko tuvuga ku kibazo cy'iyi myuzurire nyine uvuze ni nayo mpamvu turiko turaraba uburyo igihugu kiko kirakinga abanyagihugu indwara zishobora kuzanana n'iryo hindagurika ry'ibihe turiko turabona muri iyi minsi. Reka muganga
aho niho ninda kuri politiki y'igihugu nyine mvuga ko uburyo bwo kwigisha abaturage no gukwirakwiza inkingo byakaba bikorwa cyane cyane leta ikabishyiramo imbaraga nyine mu buryo bwo gukwirakwiza iyo miti no kwigisha abaturage bakaba babizi.
Urakoze cyane muganga ubivuze kwige.
Murakoze. Reka mbere aho yahereye yabajije ati indwara bayandura gute. Indwara bayandura mu gihe bariwe n'umubu urimwo uwo mugera wa fievre jaune ni bwo buryo bwa mbere bwo kuyandura kandi bwo bwonyine icyo ni icyoro cya mbere yari yakoresheje. Hama yavuze ku bijyanye n'umutekano kandi numvise nk'amahari nyinshi aha mu Burundi no mu Rwanda nta ntambara zihari umutekano urakwiye mugabo icyo avuga kirumvikana nko mu bihugu haba harimo intambara n'iz'amagara y'abantu birahungabana ibyo birumvikana ariko naba umutekano uba wahungabanye ibikorwa byo kuvura birabandanya kuko hari ubundi buhinga bwo gufasha kuvura no kubacandaga mu bihe bidasanzwe by'ingwano canke by'umutekano muke. Abahinga baba badukorana mu mashyirahamwe mpuzamakungu ya OMS, UNICEF barazi ubwo buhinga mbere no mu bihugu barabizi yuko uko biba biri kose amagara y'abantu ari karahara mu ruganda ntibacura baba mu buhungiro aho bari hose barabitwararika. yongi ya rabaza timbega umutahe wa leta nunguhe muri byose byukuri mfatiye kuri leta y'u Burundi leta y'u Burundi irakora ibikora inka kuko bwa mbere nuko leta ikurikirana igasuzuma ko iyo ndwara itatwubira bimwe bita surveillance mu gifaransa hama igikurikira nuko nuko kubijanye n'iyo ndwara nari navuze ko uburyo bwa mbere ari urushansho leta irongera igakora ibishoboka urushansho ukaboneka kuko urwo rucanco rugurwa na leta hama umwenegihugu arifuza akaruronka hasi n'ibyo nkeka noshikiriza ku ntererano canke ku vyiyumviro uyu mutumire uyu munywanyi uje rya Amerika yashikirije uyu munywanyi Simone
arakoze cyane ego tuja ku musozo w'ikiganiro muganga kumbure twovuga mu ncamake turangiza uburyo uru rucandago rwa fievre jaune ruboneka mu gihugu abanyagihugu bamwe baridoga bavuga ko ruzimvye kuri buri munyagihugu cane cane kuba bashaka kujabuka imbibe ngo baje gucingero habari muri Tanzania habari muri Congo mu Rwanda n'ahandi hafi atari kujabuka imbibe cane ngo bafate indege ariko ugasanga urucancu rurasabwa bakavuga ko ari ibihumbi 30 umuntu abafise ku mutahe wiwe wagiye gukoresha hanze ico mu kivuze kwiki ubwo rucancu hari uburyo bwo kugabanya igiciro cyangwa kugira kurugira kwa gusa ko tuzi ko n'izindi ncancu ari kwa gusa mu gihugu
murakoze mu by'ukuri runo rucancu uravuga igiciro cyarwo mu mahanga iyo rukorerwa hama no kugera udushikira i Burundi leta yarafashije cyane hani uru barugurwa ayasumbayo icyo ni cya mbere hama kuri iki cyuko urutanga ku buntu nkuko biri ku zindi nshansho ntituri kuri urwo rugero kubera yuko iyo ndwara iwacu idafatwa nk'ikiza cyane itatsimbataye nk'uko iri mu bindi bihugu muri icyo gihe rero iyo abantu bicandagisha kugira bikingire bagiye muri ibyo bindi bihugu bashobora kwandurirayo muri icyo gihe nabo bategerezwa kugira icyo baterereye mu bisanzwe ntibaba baruguze baba baterereye kuva ahandi ho leta igura amahera menshi sumba arya babona batanga
ego hama
barakiraho tukiraho nkumbure hari ikindi bamaze kudushyikiriza ariko turakorera ko nuko aha i Burundi urwo rucanco turutanga hano i Bujumbura gusa umuntu yaba ari nk'umuyinga bimusaba ko abanza kumanuka kugira ngo urwo rucanco hama azoshobore kuja muri Tanzania cyangwa mu kindi gihugu kibanye uretse ko turakora kugira urwo rucanco ruzoje mu zindi ntara cyane cyane intara ziri ku mipaka aho hari abantu benshi arukenera kugira bajabuke bitabagoye batarinze kandi kuzigura ngo bagaruke hano i Bujumbura
murakoze cyane bose uyu mwumva yari muganga Jean Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe gucandaga akaba yatanze inkuru nziza ijanye n'uko malaria imwe mu ndwara zikarira cyane ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini cyane cyane muri iki gihe cy'imyuzurire urwo rucancu ruzoboneka mu kwezi kwa gatanu ku bana bari munsi y'imyaka 5 bakazotangura gucandagwa agahamagarira abandi rero bose kwicandagisha indwara zitandukanye mu gihugu kugira ngo bikingire muganga turagushimisha ku kanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika
murakoze cyane nagomba nkosora akantu gato yimuhereje ko urucancu ruzoboneka urucancu rwa malaria ruzoboneka gutangura mu kwezi kw'indwi uyu mwaka turimo ni mu kwezi kw'indwi simu kwa gatanu
mukwindwi ego mukwezi kwindwi murakoze cyane rero namwe mwese mwari ko muratega amatwi radio ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga mwari muri kumwe na Ohiani Tangishaka ndashimye bafashije mu buhinga bw'ivyuma harimo na Nadia Taha murakoze.